nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe nchote na mwa kunzi wa radio nzamba gateka kawe kazi makuru yukuri mwusi waga tano igenekezu jache enda mnyandagaro umwa kumbiri na mirongibiri nakane ayo tukwa ba toro kani jenetu era kungi nguhuru nguhuru zikurikira harikiziga chumugavo ya hoze mugisirikare cha towe kuruyu waga tano kumutumba gihinga wako mine vya andai inhara ya bururi ababa nyibiwe baka wikeka kuyobayishwe numu kenye ziwiwe kuko ngo bari basanzwe batabanye neza mu gipolisi bati amatohoza yatanguye. Imyidogo ni myinshi mu banywanyi bishiramwe mituweli mu ntara zo mu manuko bw'igihugu imvo akaba rusansuma bariko bakogwa ko n'iryo shirahamwe bavuga ko batakaza umwanya iyo bariko baja kwisansumisha gushasha kuko hari abatonda inshuro zitatu canke zirenga ariko bagataha uko baje. Umugambwe Kodebo nawo usaba ko imigwi igize abategura amatora ku rwego rw'amakomine yoshigwamo abantu bose kugira ngo ibizova mu matora bizobe ivyizewe. Uwo mugambwe ukabona ko hamwe ivyo bitogenda uko amatora uburundi bwimirije ashobora kutagenda neza kandi bicobora gukwega ingaruka mbi. Saya gusa twabateguriye kwa ruguca ku mayange mukanya ni donito.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese amakuru twabateguriye tuyahere mu gisata cy'umutekano muke. Umugabo yahoze mu gisirikare cya kera XFAB yatowe ikiziga mu nzu mu gitondo cyo kuri wa gatanu ni ku mutumba gihinga wa komine Byanda mu ntara ya Bururi mu gihe ababanyi bakeka ko yoba yagandaguwe n'umukenyezi wiwe. Muntwaro no mu gipolisi bavuga ko atacemeza kigaragara naho uwo mugabo n'umugore batari babanye neza. Reka inkuru tuyibaze Alexandrine Keza.
Umugabo asiri kwizina ryandi ku magenge batazira amasuguru yatowe ikiziga mu nzu we mu gitondo cyo kuri wa gatanu. Ikiziga cyo mugabo wo ku mutumba gihinga muri komine Byanda ngo catowe mu cumba ciwe mukenyezi wiwe akabariwe yatabaje. Bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba bakeka ko yishwe n'umukenyezi wiwe kuko ngo bamubonye ko amaraso mu mazuru hamwe n'ahantu haboneka ko yoba yarakubiswe ikintu mu mutwe. Bavuga ko n'inyamira mabi itashotse ija kugira amatohoza y'intango kuko urongoye zone binyuro asanzwe ari musaza w'uwo mukenyezi yoba yabanje kubyanka ngo igipolisi cyashika mu maguru masha. Ibyo mbere ngo bakaba babigize ko amakenga kuko uwo mugabo atahora anarara muhira kuko yarara aho asanzwe ararira antenne y'ishiramwe Limitel riri kuri uwo mutumba. Ikindi cyatangaje abanyagihugu ngo ni uko umukenyezi yahavuye azanwa mu gipolisi n'uwo musaza we arongoye zone binyuro ya komine Byanda. Mu gipolisi bavuga ko amatohoza ya mbere basanze afite amaraso mu mazuru ariko atakindi kimenyetso cyagaragara. Mu ntwaro muri komine Byanda baremeza ayo makuru ariko bakavuga ko umukenyezi wiwe yaciye ahagarikwa kugira akomeze kwa matohoza kuko babana mu nzu ari babiri kandi ngo ntibari babanye neza mu rugo. Mu gihe hari abavuga ko yoba yishwe n'umukenyezi wiwe abatware bavuga ko atakidabigaragaza bafatiye ku matohoza amaze gukogwa haba kwa muganga cyangwa indi polisi. Ndi ku magenge batazira amasuguru ngo akaba yahoze mu gisoda. Abana b'uwo mugabo akaba atanumwe akiba muhira. Umugabo n'umugore nabo ngo bakaba batari bakijyama mu cumba kimwe.
Alexandrine Keza arakenuye tuve hariya ivyanda mu ntara ya Bururi dusimbire mu buraruko bushirubutse ku ntara ya Muyinga ku nkuriciye ku masonga ivugwa mu busuma bw'ikoresha ku bitaro bikuru by'intara ya Muyinga bwabaye mu mpera z'indwi iheze mu gisata cyo gupima indwara nk'uko amakuru ava kuri ivyo bitaro abyemeza. Abakozi bane barimo batatu bakora muri ico gisata gipima indwara be n'uwundi akora isuku muri ivyo bitaro bakaba bari mu ntoke z'inyamiramabi kumva z'amatohoza kugira ngo hamenyekane neza ibikoresho nyezi na vyibwe ubuyobozi bw'ibitaro bukaba bwarashizeho umugwi wo gusuzuma ibikoresho byose byatanzwe muri ico gisata gipima indwara kugira ngo hamenyekane ibikihari n'ibibura uko byo babingana nkuko umwe mu bakora aho kuri ibyo bitaro yabimenyesheje Radio Inzamba agateka kawe gusibwo bwa mbere kandi ibikoresho byo muri ico gisata bizimangana ariko ntihamenyekane irengero ryavyo amakuru twabateguriye arabandanya imyidogo ni myinshi mu banywanyi bishiramwe mituweli ndi hariya mu manuko bw'igihugu bivuye kuri rusansuma ruriko rukogwa ku banywanyi b'iryo shirahamwe bavuga ko batakaza umwanya munini iyo bariko baja kwisansumisha gushasha kuko hari abatonda inshuro zitatu canke zirenga ariko bagataha zirayoye ngo kuko bababwira ko ibirere ari bibi bituma iyandikwa ridakunda mu gihugu wa rusansuma ruherana n'inondwi abo banywanyi ba mituweli basaba ko ikiringo co kongerwa kugira ngo ntihagire uwudashikirwa Janvier Habarugira
nkuko bivugwa n'abanywanyi bishiramwe mituweli bo mu ntara z'ubumanuko ngo bariko barahura n'ingorane nyinshi bivuye kuri rusansuma bariko barakorerwa n'iryo shirahamwe kuva kuwa 29 ukwezi kw'indwi kwaraye kurangiye abo bakavuga ko bagitangura abakozi ba mituweli babasanga ku migwa mikuru y'amakomine bakoreramwo ariko ivyo ngo nta mwanya vyamaze kuko amamashine babwiwe ko yanse gukora kubera ibirere bitameze neza aho bavuye babwirwa ko babasanga ku migwa mikuru y'intara abanywanyi ba mituweli bavuye baca batangura gutonda ku migwa mikuru y'intara ariko naho nyene ngo ntiborohewe na gato kuko batonda bagataha uko baje bakabwirwa ko n'ubundi ibirere babankiye aho bavuye mu makomine ari ku migwa mikuru bavuga ko bataha bakagaruka bukeye abandi bagafata ivyumba vy'amahoteli ariko ngo bukeye byasubira kumera kwa kundi aho bakavuga ko bahatakariza byinshi haba mu mafaranga no mu mwanya kuko ibyo byose bitari mu byo baba batekarije mu bakozi b'iryo shirahamwe mituweli bo bavuga ko ubwo rusansuma ari ubwo kugira urutonde rushasha rw'abanywanyi ba mituweli abatakiri ku kazi bakugwe ku rutonde bashasha nabo binjizwe ku rutonde rw'abanywanyi ubwo rusansuma rwatanguye ku igerekezo ya 90 mu kakaro bikaba biteganijwe ko ruhera kuri uyu wa gatanu igerekezo ry'icenda myandagaro umwaka wa 2024 ariko abanywanyi batari bake bakavuga ko batarandikwa abandi bakavuga ko batigeze bamenyeshwa ibijanye n'ubwo rusansuma ruriko ruraba uruganda rwa Radio Inzamba gatya kawe ntituraronka abarongo y'ishirahamwe mituweli kugira batange umuco kuri ayo makenga y'abanywanyi babo
arakenuye Janvier Habarugira imigwi itegura amatora ikwiye kujamwo abantu bose kandi bizewe n'imigambwe yose iri mu gihugu kugira ngo amatora yimirije azagende neza nakamu gategwa n'umugambwe Kodebo mu gihe ariko haraba imyiteguro yo gushiraho imigwi jere gutegura amatora mu makomine ariyo sesike fa nibiza arongo uyu mugambwe Kodebo akavuga ko iyo migwi ikwiye kujamwo bose kugira ngo ibizova mu matora bizobe ivyizewe warongoye Kodebo akavuga ko niyo bitagenda uko ingaruka mbi zishobora kuba nyinshi inyuma y'amatora tumutege yomi
imigwi itegura amatora ubundi imeze nk'umuhagarikizi uwo nawe yategerezwa kuba ahumuriza bose ku vyerekeye imigwi y'amatora nta kuri zogenda nuko abaje mu matora bose boba bari muri iyo migwi hari abiyumvira yuko iyo migwi ikwiye kugirwa cane n'imigambwe iri mu nzego z'igihugu mbere y'abandi bakimbira yuko igikura ari uko amoko yose yoserukigwa ariko ndabibutse yuko imigambwe ubu iri mu nzego z'igihugu yose isanzwe icuditse n'uri ku butegetsi kandi noneho sinamoko azoza guhiganwa ariko azoza guhiganwa imigambwe ni byiza yuko rero muri iyo migwi bashiramwo umugambwe uri ku butegetsi kumbere niyo bicuditse ariko kandi bagashiramwo n'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi kugira ngo ibizova mu matora bizobe bishobora kwemegwa na bose kumbura tampari zifatiye ko imigwi yayiteguye yayateguye ari hengamiye ku ruhande rumwe twarabonye yuko ako kama batakumvise mu bushaho seni n'ubushaho ya migwi sepi ariko tubibutse yuko amatora ari ikintu gikomeye mu buzima bw'igihugu twibaza yuko ari byiza ko amatora yoba akizegwa na bose ikambere n'ivyayavuyemo bimaze gushikirizwa abarundi bakaguma baterekanye kandi bizeye inzego zayavuyemo hamwe rero aboshishikira bica amatwi ingaruka bizishobora kuba nyinshi inzego z'igihugu zishobora kutizerwa zazivuyemo ayo matora n'abarundi eka mbere nta n'ubuzi yuko tutava dusanga bavuga bati n'ibyavuye matora turabyanse icyo gituma rero duhanura tuvuga duti nibagerageze iyo migwi itegura amatora imigwi irikuyemo bose imigwi humuriza bose
tubandanye amakuru twateguriye kuri inkuru iciye ku masonga kugenekerezo rya cenda myandagaro amakungu ariko arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abanyagihugu bibagiwe n'amateka ya kahise peuple autochtone mu gifaransa ibirori nyamukuru bikaba byabereye muri komine Matana y'intara ya Bururi cegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza akaba yaserukiye leta y'u Burundi akaba yaboneyeho akajyo ko gushikiriza hegitari zitandatu imiryango y'abatwa bo muri zone Kiryama ya komine Songa icegera c'umukuru w'igihugu akaba yabasabye kubungabunga iyo sindimwa ababuza kuhagurisha canke kuhakotesha iyo ngabire ikaba yashimishije amashirahamwe y'abatwa yamara bakaba baciye basaba yuko iyo miryango yoronswa n'ibitungwa kugira ngo bazoronke ifumbire bashira muri iyo mirima kugira ngo bimbure neza.
Inzamba
Khadu Inzamba agateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata c'ubutunzi ishiramwe parseme rirashima ingingo yarayifashwe na leta yo gutanga umwidegemvyo mu rudandazwa rw'isukari Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe akavuga ko bizotuma iboneka ku giciro kijanye n'ingene ku isoko bizoba bimeze kuko abadandaza bazohiganwa bayikuye mu bihugu bitandukanye tumutege yomi
ikintu twari twarasavye turabishimye cyane kuko ibyo bica bituma isukari ishobora kuboneka kandi hanyuma ikazoboneka ku giciro kijanye no ku isoko ingene bizaba bimeze kuko abadandaza bashobora kuzohayanwa nabo bakayiza n'abayikura mu bihugu bitandukanye ibihugu bishobora kuba bizimbutse cyane baca bahayanwa nabo nyine kumenya izimbutse ariri ingene bayinjiza kugira bayizane byoroshye urudandaza we n'ubyubutunzi no guhayanwa hanyuma abantu rero twaje dufite bita avantage comparatif mu butunzi no kuvuga urudandaza rutuma ibintu bikorerwa ahandi cyangwa byimbuka ahandi ku giciro gito cyane abandi banyagihugu b'ikintu gihugu bishobora kubashikira niko urudandaza rugenda avantage comparatif hanyuma bica bituma rero nakakubwira kuda kwihariza ibintu by'ubutunzi murazi twakunda kuvuga isukari bitugiye mu bintu ya naka bigwiye mu bintu y'abantu bangahe ngo ntibazoyiza ngo bazoyinjiza ikintu bintu by'ibiturire n'ibiki ugasanga ibyo byose biri kubigira hanyuma abantu barekerwa ngo ariko baratonze batonde isukari bagira iki isukari ishobore kuyinjiza ku bwinshi.
Faustin Ndikumana avuga kandi ko ishyirahamwe Parseme ryanezerejwe n'ingingo yo gusubira gutanga umwidegembyo wo kurekura gukora amazu avunja amafaranga y'agaciro ishyirahamwe Parseme rikavuga ko cyari imaze igihe iribisaba ibyo ngo bizotuma n'imyidogo yahora mu bagwizatunga igabanuka n'ubu nyine dutega amatwi Faustin Ndikumana
nabwo nuko twari twabitubisaba amabiro dusanzwe bayidegembye akora uko ashatse adanaza amadovize uko ashatse ayaronde ibyo amarushe ku biro dusanzwe ibirukumi yemewe nyine kuko nima ni isoko riba rikorerwa n'ibyo bitari bya ekonomike bari kuba barayanyima barayikoresha ngo tubwire ibintu bari tubona igiciro neza cy'idolari aho kigeze nayo beri beyoyo nibandanye nayo irongera mu madovize ya cooperation ava mu byifashanyo n'ingurane hanyuma iziratisha mu mabanki commercial muye bita marché de change igendera yaha hanyuma mabanki commercial ashobora kugira amadovize atanga n'amabiro dusanzwe kugira amadovize atanga uko rero amadovize azagira mu gihugu bizotinda bihure niko tubibaza rero isoko rikuru rijya rivuga igiciro cy'idolari rizuba ari iryo ryo ku mabiro dushanze ingene abagwiza atunga bahahurira bamwe bagiye kuyazana abandi bagiye kuyagura twibaze rero ko batafata n'inyingo zo korohereza binjiza abadandaza bakunda kuza bavuye mu bindi bihugu abo bakongomani binjiza baje kwidandariza utuntu baje kugura utuntu bazana ayo madovize bakavurya ku mabiro bakarangura ibintu bakagira iki yose bishayifasha urudandazwa n'aba exportateur rero babareke amadovize yabo ushore ibintu hanze yararushe nishira miryo madobizi ni guyiwe ayanda nashire kuri banke commercial bikonti yiwe akoresha cyashaka duko bimeze donc urumba rero leta ni bivemo ni
imbere gusozera amakuru twabateguriye tuje mu gisata camagara y'abantu amafaranga imiliyadi 42 y'amarundi niyo yategekanijwe gukoreshwa n'ubushyanga bw'amagara y'abantu mu mugambi wo kugwanya indwara y'ibihara by'inguge ngo n'amafaranga menshi cyane uravye ibikorwa akoreshwamo ivyo nibivugwa n'umuhinga mu byerekeye indwara zandukira munsi y'ubugaragwa bwa Sahara Komeko nakuze akaba afite amakinga ko ayo mafaranga yategekanijwe ashobora kudakoreshwa yose canke agakoreshwa ibyo atagenewe nkuko byagenze mu gihe cyo kugwanya ikiza cya COVID-19 Komeko nakuze ahamagarira ubushikiranganje buri ramagara y'abantu kuje inama n'ingingo nabo bose bakorana kugira ngo bagire integuro y'amafaranga yumvikana hakurikijwe ibikorwa bikenewe ngo niho n'abazotanga ayo mafaranga bo kwizera Burundi mu kuyatanga tumutege yomi
iki kiza cha COVID-19 giheruka mwibuke yuko Burundi bwaronse imiliyardi hafi 85 z'amarundi hanyuma ayakoreshejwe mu byibuke yakoreshejwe ibice 56 gusa kwijana no kuvuga ari miliyardi 37 yasigaye iyo umuntu yaguhaye amafaranga cyangwa wagize integuro y'amafaranga ugakoresha ayari hejuru gatoya y'igice ayandi agasigara byitwa yuko iyo nteguro idafashe iyo nteguro ntijanye nuko ako kazi wayiteguriye ayo mafaranga kuko yari kuja mu bindi cyangwa akaja gutegurirwa abantu ariko bayabuze mugabo wewe wayabitse kandi ntubu yakoreshe ni integuro idashemeye itanoze hanyuma mwibuke yuko mu Burundi ubu integuro y'amafaranga y'ubushikiranganje bw'abagara y'abantu yose y'uno mwaka igeze ku miliyardi 337 n'ibice 5 hafi 338 no kuvuga ni nk'amadolari miliyoni 47 tuvuge none ugiye gufata iyo miliyardi 42 ku ngwara imwe tuzi yuko ubushinjanje bw'amagara y'abantu bufise ibisata byinshi ufatiye kuri ibyo urumva yuko kumbe bitagaragaye neza harimo agahazi byoterezwa gusesangurwa tukamenya iyo nteguro y'imiliyardi 42 cyangwa miliyoni 14 ku mezi 6 kuri icyo kiza cy'ibihara by'inguge uko yagiye harugwa ido nido hanyuma bikaje ahagaragara bigaherezwa abafasha Uburundi bajya baserukira bigo mpuzamakungu birabyo amagara y'abantu bakarabajya ba muri UNICEF bajya basanzwe bakorana n'aba expert bandi babo bakaba bacisha ngira murumva neza yuko hariho ibyo umuntu yohava yikeka nuko bahava babona icyo gihugu batikiye gihugu ni gihugu gikoresha amafaranga neza bagihaye canke cyakoresha mu zindi nzira zitazwi tari bico bayasabiye none turaheza tuyabime canke tubahinduze tubahe ayo tubona inzobere zacu zashinze mu byo barize kuja gusubiramo ntibihishuro ryize gihugu
ni kuri iryo jwi rya Komeko nakuze umuhinga mu bijyanye n'indwara zandukira cyane cyane munsi y'ubugaragwa bwa Sahara duciye dusozera ko amakuru twabateguriye shimire mwebe mwese mwari muduteze yompi shimire n'abagenzanje bakoze ibishoboka byose ngo ayo makuru aboneke nk'uko muyumvise umwe wese ku ruhara yagize ndabashimire ndababwira nti na gahwana.